Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika igikwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda. Muramutse nshuti mwese mu buryo uteze amatwi. Uyu munsi ni ku gatanu tariki 18 ukwezi ku 8 mwaka wa 2017 muri kumwe na Frederic Nkundikije.
Samaro y'abantu, samaro y'amahanga, samaro y'amakungu, amahoro y'Imana. Kandi byo gutangura kubona mu isi ya vuba itandukaniro ry'amahoro y'abantu n'itandukaniro n'amahoro y'Imana.
Uyo ni Perezida Pierre Nkurunziza igihe yari mu gisabisho mu ntara ya Gitega. Inkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye intumwa z'umwunganizi mu biganiro by'Abarundi ziri mu Burundi muri iki gihe turazigara kwa mukanya kari imbere. Ariko imbere yaho reka tubanze tubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Hozine Munezero. Mwaramutse neza Hozine, mwanya ni uwawe.
Mwaramutse Frederic, mwaramutse namwe mwese tuzindukanye kuri Radio Ijwi rya Amerika. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere ku mugabane wa Afrika. Ibirego biri ku mutambukanyi wa Perezida Mugabe wa Zimbabwe, Grace Mugabe, bivuga ko yakubaguye umwigeme bari kumwe mu hoteli byarakwiragiye mu binyamakuru byo hanze aho byerekanye amasanamu y'uwo mwigeme yakomeretse. Izo byateye kandi ibibazo by'imigenderanire hagati ya Zimbabwe na Afrika y'Epfo bisanzwe bifitanye imigenderanire idashemeye cyane. Ibyo bihugu ko ari bibiri bisanganywe imigenderanire y'urudandaza yamara muri iyi myaka uruhagarara rwa politike n'ubutunzi ruri muri Zimbabwe rwatumye abanyagihugu amamiliyoni bahungira muri Afrika y'Epfo. Abo banyagihugu bagasaba ko Afrika y'Epfo yokura kwa maboko Perezida Robert Mugabe ari ku butegetsi kuva mu 1980. Umuvugizi w'ubushikiranganji bujeje imigenderanire ya Afrika y'Epfo n'ayandi makungu yatangaje ko ubwo bushikiranganji ataco buzovuga kuri ico kibazo. Bikavugwa ko ubwo bushikiranganji bufise ingorane yo kwemeza nimba Grace Mugabe aronswe uburenganzira bwo kudakurikiranwa kuri iryo kubagugwa yakoze. Mwamenya kandi ko vyari vyitezwe ko yitaba mu gipolisi ku munsi wa kabiri yamara kabata havuye yitaba. Ishirahamwe mpuzamakungu ni rivuga ko igitigiri c'abanyesudani y'Epfo bahungiye mu gihugu cya Uganda kubera intambara kimaze kurenga umuriyoni. Ishami rya ONU ryita impunzi ku isi ryatangaje kuri uyu wa kane ko abanyesudani y'Epfo baba ku 1,800 binjira muri Uganda ku munsi kuva mu mwaka uheze. Nayo ngo abaharurwa mu mamiliyoni bahungiye muri Sudani, Ethiopia, Kenya, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo hamwe na Repubulika ya Central Africa abaherutse gushika mu ikambi y'impunzi bakavuga ko abantu baturirwa mu mazu yabo babona abagore n'abakobwa bagashurashuzwa ku nguvu hamwe no gukoresha abana b'abahungu ubugizi bwa nabi. ONU ivuga ko ikeneye amafaranga angana n'imiliyoni 674 z'amadolari muri uyu mwaka wonyene kugira ifashe izo mpunzi. ONU ikavuga ko imaze kuronka icya gatatu cy'ayo mafaranga. Uruhagarara ruri hagati ya Perezida Donald Trump wa Amerika n'abanywanyi b'umugambwe wiwe rurabandanya kwibonekeza. Ni mu gihe Perezida Trump yaneguye ku mugaragaro babiri mu bashinga amateka mu bakenguza amateka nako baba Republikani, Lindsey Graham aserukira leta ya Carolina y'ubumanuko hamwe na Jeff Flake aserukira leta ya Arizona. Graham yagirije Perezida Trump ko ariko arasotora uruhagarara hagati y'abanyagihugu bivuye ku byo yashikirije ku myiyerekano yabaye ku munsi wa gatandatu mu gisagara cya Charlottesville muri leta ya Virginia. Imyiyerekano yaranzwe n'amacakubiri. Perezida Trump yatangaje kuri Twitter ko ibyavuzwe na Graham ku bijyanye n'uko Perezida Trump yashize ku rugezo rumwe abanywanyi b'imirwi yakoze imyiyerekano ku munsi wa gatandatu ngo ari kinyoma kibishe. Gushika ubu nta mukenguza amateka aturuka mugambwe w'abarepublikani wa Perezida Trump arashikiriza ko ashikiye ibyashikirijwe na Perezida Trump mu biro kwa Perezida Trump akaba aragacerere. Abategetsi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika batangaje ko Amerika itazota hasi amasezerano ifitaniye n'ibihugu bicuditse hamwe nayo biri mu karere ka Aziya inyuma y'iterabwoba ryakozwe na Korea ya Ruguru. Bavuga ko iyo migenderanire itegerezwa gushigikirwa n'inguvu za gisirikare. Kuri uyu wa kane mu biganiro Amerika yagiraniye n'Ubuyapani, Jim Mattis aramutswe ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bwa Amerika yatangaje ko leta ya Amerika izofata ingingo zihutirwa zo kugwanya ibitero vya misile bikorwa na Korea ya Ruguru haba ku butaka bwayo canke ku butaka bwabo bacuditse hamwe. Muri uwo mubonano Jim Mattis yari kumwe na Rex Tillerson umushikiranganya jeje migenderanire ya Amerika na yandi makungu hamwe na bagenzi babo b'Ubuyapani bakaba bemeranije ko Amerika izokingira Ubuyapani. Nimugiye kandi Korea ya Ruguru ibandanya gukora iterabwoba ku Buyapani bivuye ko icyo gihugu gicumbikiye abasirikare ba Amerika bashika ku 54,000. Umuhari wa leta ya Kiislamu wemanze ko ari wo wakoze igitero cyabaye kuri uyu wa kane mu gisagara cha Barcelona mu gihugu cha Espagne. Icyo gitero cyakozwe n'umugabo yaje yitwaje yaje atwaye imodoka yo mu bwoko bw'ikamyoneti aseka abantu bari hijya y'ibarabara yicamwo 13 n'abashika kwijana bakomeretse. Igipolisi aho muri Espagne kimenyesha ko abantu babiri bafashwe ku mvo z'amatohoza, umwe aturuka mu gihugu cha Maroc uwundi aturuka mu gisagara cha Melilla aho muri Espagne. Igisagara gihana urubibe n'igihugu cha Maroc yamara nyene gutwara iyo modoka n'ubu aracide gemza bikaba bitaratangazwa isano abo bafashwe bafitaniye na nyene gukora icyo gitero. Abapolisi batangaje ko igitero cyabaye kuri uyu wa kane gifitaniye isano n'igisasu cyaturikiye mu nzu iri mu gisagara cha Catalogne cyabaye ku munsi wa gatatu gihitana umuntu umwe. Abategetsi bakavuga ko bibaza ko bari abari muri iyo nzu bashobora kuba bari ko barakora igisasu cyahavuye kibananira. Ibyo byatumye kandi bibaza ko hashobora kuba hari ko harategurwa igitero kinini.
Urakoze Rosine ku makuru heje kudushikiriza. Kwa kuitarikia 14 ukwezi kushika kuya 19 hali intumwa z'umuhuza mkapa ziri mu Burundi. Ubushikiranganji bw'imigenderanire i Burundi na yandi makungu bwemeza ko izo ntumwa zaje kurana n'abategetsi batandukanye. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Wirikaneza ari i Bujumbura mu Burundi.
Izo ntumwa z'umwunganizi w'umuhuza matati y'abarundi William Benjamin Mukapa zigizwe n'abantu bari hagati ya 6 n'8 nk'uko bishikirizwa n'ubushikiranganji bw'imigenderanire yo Burundi na yandi makungu. Zirongowe n'uwitwa David Kapia umuhanuzi adasanzwe wa Mukapa zikaba ziri kumwe n'umunyamabanga mukuru w'umuryango wa Afrika w'ubuseruko ya se Liberanfu Mukeko. Ubushikiranganji bw'imigenderanire y'Uburundi n'andi makungu bwemeza ko izo ntumwa zaje kubonana n'abategetsi batandukanye b'u Burundi. Mu bo bitekanijwe kubonana harimo umushikiranganji w'ubutungane w'intwaro yo hagati mu gihugu w'imigenderanire y'Uburundi n'andi makungu hamwe n'umuhuza w'Abarundi nk'uko twabibwiwe na bamwe mu bahora baja mu biganiro canke babonana na bene izo ntumwa ariko batari ku rutonde rwazakirwa nazo. Abaserukiye amashirahamwe yigenga n'abanyepolitike nta ntumwa zobonana n'izo ntumwa mbere na bamwe mu bagize iyo migwi bavyemereye ijwi rya Amerika. Urutonde rw'ibiriko biraganirwa ibyaganiriwe n'ibizovuganwa ko ntirwashizwe habona co kimwe n'ikirangamisi. Ariko bamwe mu banyepolitike babwiye ijwi rya Amerika ku isango ry'ibiganiro bitekanijwe gusubira kubera ya Arusha mu gihugu cya Tanzania n'ukuntu leta y'u Burundi ryo vyitaba arizo mvonyamukuru z'urugendo rw'intumwa za Mukapa. Pierre Barusasiyeko umwe mu banyepolitike baruye mu biganiro vya Arusha vyatumye hagara intambara mu Burundi ahantu umuhuza Mukapa kwigira kubahuza bamwitangiye imbere nka Mandela na Nyerere.
Mukapa akwiye kwiga ko bamandira babigize banyere babigize kuko ivyo Mandela yakoresheje nawe arashobora kubikoresha kuko Mandela yakoresheje inguvu ahabwa n'iyuguci ahabwa n'amakungu urumibuka yuko na ba Clinton bose baje kumufasha nawe nyene urumva rero nuko akoresheje igihugu ciwe kamuha inguvu hama agakoresha akakirere kakamuha inguvu agashigikirwa kuko nahana akoresheje umutwe wiwe gusa ntibeze ngo bikunde.
Barusasiye kandi abona ubu igikwiye kwihutirwa kurusha ibindi.
Igice cya manda ya gatatu cyarateye ingorane nyinshi cyane mugu wo kiga kifise imizi myinshi cyane imizi imwe imwifatiye ku mbure no mu migambwe yari ku butegetsi imbere nuko CNDD-FDD izofatira kuri CNDD-FDD yonyine. Icyo munacyihuta kwa rukura bugene ico bita intwaro ibereye twoshikira gute twoshikira ubutegetsi gute no kuvuga uvize gufishikira ubutegetsi. Icyo muna nkubari bakwiye kura no kwiga umutekano kuko urumva ntushobora mu matora atamutekano uri cabara abari bintu byiswe umugwi wa matora uburavize matora gacabara aba yuko amatora azoza atamuntu yo yajamwe bazoyavyemwe yidoga ngo bamwivye jemura aho niho bari bakwiye gufitondera cyane cyane kandi nibaza yuko yaba CNDD yaba basinared yaba makungu nta numwe atobumva kuko aho niwo muzi kandi niho mbona dushitse dushikira ubutegetsi gute tukoresha gute tuva ko gute
umunye politike hasanga amasezerano yarusha yamaze gushiraho umushinga ukomeye ku banye politike bagenziwe kugira ngo igihugu cy'u Burundi nticame mu ndyane
icyacha tujanye yarusha mu gihe bagiraza kuvuga amasezerano yarusha kandi ingorane Burundi ufise bavuga yuko ari indyane za politike mugabo zifise akantu kubwoko kanini cyane mugabo benshi bibagira kajya ka B haraga dome B karimo kaba yuko ari ngwano ibanye politike bagwanira ubutegetsi cyari kugumako uroje yiwanje ndashaka kwibutsa abantu bose yuko arushye ramaze gukora kazi kukajya ka dome kitwa A ingora ntizikiri cyane z'ubwo ubingorane nabanye politike ubwoko bwose barondera kushika ku butegetsi cyari kugumako ico cyonyene baguza kubona yuko ari intambwe uburundi bwateye ndabashire aho tugeze nitwosura kuzuzirura ona benshi bashaka kugira uturakurusi utuyira tugufite gusura mu by'ubwoko
izi ntumwa z'umuhuza mukapa ziri mu Burundi mu gihe ibiganiro bibera hanze y'igihugu byadindiye inshuro ya hafi biheruka kubera ko hari mu kwezi kwa kane hagati uyu mwaka uru rugendo ruhuriranye kandi n'ukuru na Lise na Rede ruhurikiyemo imigambwe n'abanyepolitike batavuganwe na Leta bakoraniye Bruxelles mu Bubiligi mu nama y'iminsi ine kuva ku munsi wa mbere w'indwi urwo runani nubwo rutemewe n'ubutegetsi umunyamabanga warwo Anisen Yonkuru yemeza ko mu vy'abarugize bamaze iminsi baganira hari mu kuntu bo kwitunganya mu biganiro bizobahuza na Leta y'u Burundi Eloje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
mu gisagara cha Gitega hagati mu Burundi umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi ku muhingamo wo ku munsi wa gatatu waratanguje igikorane kizomara iminsi itatu umugambwe CNDD-FDD bavuga ku ico gikorane ari cyo gushima Imana ku byiza iguma ibakorera muri ico gikorane haratumiwe bamwe mu baserukira bihugu byabo hamwe n'indi migambwe iri ku butegetsi mu bindi bihugu nka CCM uri ku butegetsi mu gihugu cha Tanzania ni inkuru ya mugenzi wacu Fidele Nsabimana ari igitega mu Burundi
muri ico gikorane cy'iminsi itatu categuwe n'umugambwe CNDD-FDD uramutse ubutegetsi mu Burundi Evariste Ndayishimiye umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe yabanje kurotorera abitavye ico gikorane
jewe se n'urotora Imana ifise umugambwe ukomeye ku Burundi ibitubere intambamye byose bikanadutera ubwoba nta nkeka izo birandura kandi iciye kuri twebwe abarundi nta muti w'ineza barundi uzozanwa n'abanyamahanga
kubiyumvira ko ivyo avuga bizoguma mu ndoto Evariste Ndayishimiye agira ati
biracyashoboka ko abarundi bagiriranira ineza cyane nyine kuko nk'umuntu yasomye akabona umutagatifu Pawulo amabi yakoreye abemera Kristo ntiyokwemeye ko yobaye wenyene abo wa mbere mu kwamamaza hose inkuru nziza y'ubukiza ibidashobokera rero amaso y'abantu imbere y'imana hoho birashoboka jewe maze iminsi nibonera kandi sinkekeranya ko abarundi bagiye guhinduka nabonye neza ko agati matare twabitse muri twebwe kagiye gusambuka kuko imana niyo isambura urwanko mu bantu
Evariste Ndayishimiye yagarutse ku barundi bakoze ivyaha bikabije
abakoze ivyaha byagahomera munwa muri kahise nabo nibashira ubwoba kuko nababuze ntibogoba bahiga kwihora kanatsinda nta murundi n'umatabutse mbega uwo kwihora wewe abo yahuze ubwo boca bazuka ariko rero nitumenye ko ubutungane ari bwo buzana amahoro nizaba injyane zaradutse mu gihugu ni uko ubutungane bwari bwaranigiwe mu mpeshi ubu harageze ko tubukomeze
inyuma yo guhamagarira gusaba imbabazi Imana umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza yemeje ko hari ivyabagoye mu minsi iheze ariko bagiye guhindura ingendo
abagumye banga mwese abari ngaha abatashitse ngaha bari hirya no hino ku isi tuvi ko twigusaba imbabazi Imana sinkekeranya nidukekeranya kuko nituraberanda iyo myaka yose yaciye ibyatugoye ntibibuze ibyatunaniye ntibibuze bo twatsitaye turahazi ko dukoranye ngaha n'umunsi rero mbega kwa ruri muri hagize gicacu mu Burundi ubwo twarabigende rero n'umunsi uwe saherereye umurundi agende ashimbere y'Imana aho yakuye asaba imbabazi tugire intango shasha
Petero Nkurunziza yijeje amahoro ku Barundi
kandi ndababwire kubw'iyo ntango shasha nimara kiduha musese karo amahoro y'ucacu mu Burundi ibishobora kuyijana ndabukira
samaro y'abantu samaro y'amahanga samaro y'amakungu amahoro y'Imana kandi byo gutangura kubera umunsi ya vuba itandukaniro ry'amahoro y'abantu itandukaniro n'amahoro y'Imana Imana yo mu ijuru cyangwa ndi gutangura kubona amahoro y'Imana cyarishye atandukanye n'amahoro y'abantu abantu
Umwepiskopi wa Diyoseze Nkuru ya Gitega na mwana Simoni niwe yavuze ijambo ku izina ry'abatumire muri ico gikorane yashime gushikiriza iryo jambo mu rurimi rw'igifaransa Musenyeri Simoni nta mwana yasiguye ko ahisemo kuvuga mu rurimi mvamahanga kugira ngo abatumire bari ngaho batumve kirundi bumva ubutumwa shikirije
Wandi yakara yambwiye ko serukira abatumire naho muri abo batumire akaba hari abatumva ikirundi cyacu ubwo rurimi rwiza Et pendant que vous remerciez le Seigneur pour le bien que vous avez déjà
agira ati mugiye muri ko murashemeza imana kuvyiza yabashoboje nimuyuvire no kuyisaba kuvura ibikomere abanyagihugu bari hijya no hino bagowe ni muri yo ntumbero tubingingira guhurumbira amahoro ubutungane n'iterambere ku miryango yose
pour chaque famille
mu mugambwe CNDD-FDD bavuga ko igikorane nk'ico kizohora gitunganywa uko umwaka utashe igitega Fidel d'Antoine Sabimana ijwi rya Amerika
Buramatari w'intara ya Kayanza arifuza ko no mwaka w'2017 urangira ataruja n'uruza rw'abasegereza wibonekeza mu mabarabara yo ku murwa mukuru w'iyo ntara arongoye ni inkuru ya mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka ari mu Burundi
ku murwa mukuru w'intara ya Kayanza na cyane cyane hafi y'isoko ya Kijambere niho hibonekeza ku bwinshi abana n'abakuze atakindi baharangurira ataru gusega bamwe mu bana bayanze n'ijwi rya Amerika bavuga ko gusegerereza babitunga n'ubukene mu miryango ngo bagasigura ko batagiye gusega batoronka ico bafungura
amahe andi mumuji vuga mwikinga hariya ngo nje kurondera ibyo ana ndara ndagitsumana na sefor anje ndego ndarondera yo kuta baba bantu tsangwa bakambutsa ngo sinaye muhira kandi ndera yo kuta
Sabana gusa basegerereza ku mugwa mukuru w'intara Kayanza urabakenyezi usanga bazananye n'uruvyaro rwabo bamwe bagasigura ko abagabo babavyaranye babataye uno mukenyezi numwe muri abo
Ise twabanye mwaka yumve ngo ndababyasho kandi ukati muzo dupanzemo nawe nobona n'ubu unye nawe no kugara nk'ubitijisha sabatunzwe namwe bw'abantu n'ukuri Katembera mudusaiti yakasina katini gatsangura gatima turarira n'uto twana niko turaseka Imani imaya karasi yonza nta Mbuza na unza kumando ndera kusikandosa akatima tulari.
Buramatari w'intara ya Kayanza, aremeza ku mugwa mukuru w'intara ya Kayanza, harabasegerereza mu mabarabara ari ku mugwa mukuru Anisenda Yizeye, avuga ko abenshi arabo mu mitumba ihanamiye igisagara cha Kayanza, kubera ubukene buzuri inzara, umutegetsi avuga ko hari kiriko kirakorwa kugira abo basegerereza basubizwe mu miryango.
Umwaka bwiza guhera atamwana n'umwe ari mu barabara. Ngaha mu ntara ya Kayanza kandi twaza ko no mu gihugu cyose ariyo ntumbero yafashwe sabana gusa reka n'abandi bose basegereza mu barabara bo bongera ngo babone umwe abashoboye kuraba ngira ngo baragabanutse kera bari benshi cyane ntajya ahantu bandi biraya wasanga hari abantu benshi bakecura baki mugabo ico cyo donzo twagitoreye inyishu ubu ngira naho boza ngira ngo barinyegeza kuko bo ntidushaka kwemera ko abantu bakuze baza gusa
ubwo bukene buvugwa mu ntara ya Kayanza bunatuma bamwe mu gwaruka rumanuka mu gisagara cya Bujumbura kwibaza ko ariho hari ubuzima abo nabo bagenda benena ku makamyo manini manini nk'uko byemezwa n'uno musore ijwi rya Amerika ryasanze ku isoko yo mu Kayanza
hariho nk'ana bifatira amamodokari bakenena inyuma bakagenda fata ugendo hanyuma bakaheza bakagaruka biravana n'uburyo bw'umuntu naje ukata uburyo mfise n'ukwenera umuduka nkacikaba hanyuma nkagaruka n'ubukene buriho ko ari igihe nk'umwana ava mu misozi abona uko iwabo ukuntu bamerewe ucabona n'uko abayeho bitamworohera muhira agahabwa tijerekana igire nko mu gisagara
buramutari w'intara Kayanza Anisenda Yizeye avuga ko niyo ngeso afadekanije n'abajejwe umutekano mu barabara bariko bagerageza kuyirandurana n'imizi
baragenda bamwe buri kuri ya miduga minini minini turamaze kuronka no muri no minsi hariho mu buramatari wo muri Bujumbura yantumye ho gutwara abana hari abana batatu twatoye ibyo navyo nyene n'ibintu biri mu byo tubwiza kugwanya turiko turakora n'igipolisi kijejwe gukinga impanuka kugira ngo mwe nabo bana bazira babuza kuri iyo miduga eka no muntwaro tuzofasha kugira ngo ico kije kuzahora imiduga bagende Bujumbura kihagarara
bara matari bintara kayanza imwe mu ntara zivugwa mu bukene buturutse kwigurira najye abantu avuga ko kugira bikunde abo basegerereza mabarabara basubizwe mu miryango hari kwashingwa amakomite kuva ku mitumba gushika ku gwego kw'intara azo bakurikiranira hafi ayo nayo akazo bajejwe guhimiriza abishoboye gutanga imfashanyo kuri abo bantu aho nikora ku mugo mukuru w'intara Kayanza Evariste Nzikubanya nka ijwi rya Amerika
muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
kandi mu ntara y'inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda
Jende mu gisagara cha Bujumbura
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefone no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa 10
Abanyagihugu birukanywe muri Tanzania bahawe indaro mu murenge wa Chanzarwe mu karere ka Rubavu baragiramiwe n'ubuzima bubi babayimwo ni inkuru ya mugenzi wacu Claude Ganza mu Nyamagana
mu Banyarwanda birukanywe muri Tanzania hari imiryango 24 yatujwe mu murenge wa Chanzarwe mu karere ka Rubavu kuva mu myaka 3 ishize barishimira umutekano uri mu Rwanda ugeranyije n'uko babagaho muri Tanzania ariko ubuzima babayemo ngo ni ihurizo rikomeye kuri bo abenshi muri bo bahagarikiwe amafaranga y'ingo bakabahabwaga muri gahunda ya VUP ku buryo ngo ubuzima kuri bo bagoye cyane uyu ni umubyeyi w'abana batatu umugabo yararwaye gushaka aho yarwarira ariko ngo mu bundi buryo ni no kwitaza umuryango we kuri izi mpamvu
yavuye hano arwaye ameze nabi mburi kintu namwondoza kandi mbona n'undi no kuba arimo kureba utwana turimo tubwirirwa mbona ari ibyo bibi ntabibonye ari ibyiza ntabibonye ahitamo gufata kamwe arigendera sigarana n'abana ndaho gucyo n'abana twenyine
so uyu muryango wonyine kuko nabandi twabashije gusanga mu ngo tukaganira barababaye kuko ngo basa nk'abadafite uburenganzira bwo guhinga amasambu bahawe ariyo yonyine bari bateze bamakiriro
dufite imbogamizi yuko nyine isambu baduhaye bayiduha twatanya n'ubutaka bwo muri Kongo iyo tugiye kuwuhinga ingabo ziratwirukana ngo twere guhinga
ingabo zibabuza kujya guhinga zibabwira ngo iki
zitubwira yuko hagomba kuziramo nk'abanzi bakivanga muri twe cyaba katuvutsa natwe ubuzima
buri ibyo mbese ntaho turi nakarima bari baduhaye nako turi kujya kugahinga abasirikare bati nta mwemerewe kugeramo ne munsi wejo hari nabakubitiwe twagiye gutangira guhinga ubwo twahise ducika n'intege ntabwo tuzongera gutekereza no kongera gusubira
nabakubitiye iki
ngo nta burenganzira barahabwa bwo kuba bahahinga
uyu muntu agiye baramwirukana urugerejo hari umukecuru ko guhigwa hariya nuko sinzana agiye gukora ikiraka ejo agiye yo guhinga aravuga ati nta muntu wemerewe kujya muri aya masambu hari umutekano muke ushobora kuhagera ukasanga haduyi hadugasanga gutsinzemo atahubwo mwamutuje tugashaka umutekano
aba baturage bavuga ko no mugembwe gishize cyihinga ariko byabagendekeraga ku buryo bahinze nyuma y'abandi kandi n'abahinze ntibabone uko babagara cyangwa gukurikirana imyaka yabo mu bundi buryo byose ngo bitewe no gutinya ku mwanzi yabihishamo agahungabanya umutekano nk'uko babibwirwa n'abasirikare babakumira ku murongo wa telefone umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Brigade ya General Ferdinand Safari yabwiye ijwi rya Amerika ko kuvuga ko hari ikibazo cy'umutekano muke mu kibaya kirimo imirimo y'abaturage birukanwe muri Tanzania ngo byaba ari igihuha
uretse ko ugiye urabizi mu gihe gishize n'ate ushize ya tank cyangwa se 2015 ejeje kuba ari infiltration icyo gihe gito cyonyine n'ababujije kujya bajyayo kugira ngo batishobora kwagira ibibazo ejo amakuru baduhaye umva nayavuba batubwiraga ko bemererwa nibura iminsi ibiri mu cyumweru yo kuba bahinga ariko nabwo nko kuwa mbere ngo ari umunsi wo kujya guhinga ariko barabagaruye
ngira ngo igikuru ni uko ubuyobozi buhari bushaka kubafasha kandi ngira ngo barabafashije bihagije ngira ngo ibyo byari speculation nta kibazo cy'umutekano gihari mu cyangwa mu kibaya
umuyobozi wungirije w'akarere ka Rubavu ushinzwe imibereho myiza y'abaturage madamu wampaye izina Marie Grace yatubwiye ko ikibazo cyo kuba abasirikare bakumira abaturage bakababuza guhinga ari gishya mu matwi yabo ariko ngo hari ikigiye gukorwa
kuba basobora kuba babagarura ntabwo mbizi ariko none cyo ngicyo twakivugaho naho n'urwego rw'abashinzwe umutekano ko ntabwo twavuga ngo abantu bajye guhinga ariko bahungabanya umutekano cyangwa bashobora gukora ibikorwa byatuma n'umwanza twinjirana kugira ngo murabizi ko hari hakurya niho FDL riba birashoboka ko bashobora kubikora babikora mu kajagari n'umwanza akaba ashobora kutwinjirana yiyitirira ko nawe ari muri babandi baje guhinga
kuba aba baturage bahabwa ibyangombwa by'amazu n'amasambu ku buryo babikoresha mu gushaka inguzanyo cyangwa ubundi buryo babonamo amafaranga yo kwiteza imbere ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu bakurira inzira ku murima Madamu wampaye izina rakomeza
ukoreye amazu nayo kugira ngo tubafashe ntabwo ari amazu atangaho ingwate ntabwo ari amazu bakodesha ni amazu yo kubafasha kugira ngo bashobore kubamo niba ari umuntu utishoboye ejo mu gitondo yamaze kuyigurisha cyangwa yayitanzeho ingwate arongera akatubera umuzigo kandi icyo kibazo twari twarashoboye kugikemura
si benshi muri bo bemera gutobora ngo bavuge iki bari ku mutima kuko bavuga ko abayobozi basigara babacunaguza iyo bavugishije itangazamakuru
nk'umuyobozi akavuga ngo icyo watanze cyagufashije ugasanga ari nk'umuyobozi akwitwayemo urumva ko bikurya ahantu sibyo ko uburu kubigenza ugapfira muri nyagasani
iyi miryango 24 mu birukanwe muri Tanzania yatujwe mu mudugudu wa Bugu mu kagari ka Busigari mu murenge wa Cyanzarwe batuye mu maza tuziye neza imbere ariko harimo yasanwe n'ingabo z'u Rwanda mu gice cy'inyuma Claude Ganza munyamagana Irubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda ku bwa radio ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika rigiye kwashikiriza byumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike twumvirize ijambo ry'intangamara ryerekeye imigabo n'imigambi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Agasomboroso kagizwe na Korea ya ruguru mu mezi yahera katumye imigenderanire hagati ya Amerika n'icyo gihugu itosekara kurusha uko byari bisanzwe biri. Nubwa mbere haba icuka kibi hagati y'ivyo bihugu bibiri ku rugero bigeze ko kuva habaye intambara hagati ya Korea y'Epfo n'iya ruguru. Kubera ivyo leta ya President Trump ishigikiwe n'amakungu bariko bararemera Korea mu buraruko mu buryo bw'ubutunzi n'ibiganiro kugira icyo gihugu gikure ibigwanisho ruhonyanganda biri muri ako karere. Ivyo ni mu ntumbero kandi yo kugira bahagarike ihingura ry'ivyo bigwanisho. Mu ijambo rishikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryashizwe hamwe na Rick Tillerson umushikiranganje ajejwe imigenderanire n'amakungu na James Mattis umushikiranganje ajejwe kwivuna abansi bavuze bati tugiye guhagarika umugambi utagikora usanzwe uhari wo gukoresha ukwihangana tugiye gukoresha umugambi wo gushikiriza ibyaha ababikoze bakabihanirwa muri rya jambo bashikirije Rick Tillerson na James Mattis bavuga kandi bati imigambi yacu irashigikiwe n'ibihugu bitari bike bishigikiye intumbero yacu muri ibyo bihugu harimo ubushinwa bufise ubutunzi kurusha Korea ya ruguru aba bategetsi bavuga kandi bati igihugu cy'ubushinwa gifashe intumbero yo gutorera umuti ibibazo biri muri ako karere bwotegerezwa gufata ingingo zo gukoresha ibiganiro hamwe no gukoresha ubutunzi bwacu mu kuremera Korea ya ruguru Leta Zunze Ubumwe za Amerika irasaba ibihugu byose byiyemeje gukurikiza umugambi wapfunditswe mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU mu guha ibihano Korea ya ruguru biciye mu biganiro cyangwa kuremera icyo gihugu mu buryo bw'ubutunzi bwacu ivyo bakwiye kubikora babicishije cyane cyane mu budandaji bagira n'icyo gihugu kuko aribwo bufasha Korea ya ruguru mu kuronka uburyo bwo guhingura amamisire n'ibindi bigwanisho ruhonyanganda vya nuclear Tillerson na Mattis banditse kandi bati naho ibiganiro ari byo dushira imbere kugira Korea mu buraruko ihindura ingendo ivyo biganiro bizanana n'umugambi wa gisirikare igiteri cyari cyo cyose cyogigwa coneshwa kandi ikoreshwa ry'ibigwanisho ruhonyanganda byo kwihogwa mu buryo budasanzwe hagataho Korea y'Epfo iriko iritegura imyimenyerezo ya gisirikare yo kwivuna ibitero byo mu kirere hakoreshejwe ibigwanisho by'abanyamerika Amerika irashima icyo gikorwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziriteguriye kuganira na leta ya Korea ya ruguru ariko ni mu gihe bohagarika agasomborotso kabo bagahagarika imyimenyerezo ya gisirikare y'ibigwanisho ruhonyanganda y'amamisire n'ibindi bigwanisho Korea ya ruguru ifise guhitamwo gufata intumbero y'amahoro iterambere n'ukwemegwa bagahagwa agaciro n'amakungu canke bakabandanya mu nzira barimwo y'agasomborotso ubukene no kwinuba amakungu ariko Amerika igiye kubandanya mu buryo buzana amahoro ariko kandi bagiye kuguma bameze amagabo mu gihe icyo gihugu cobandanya mu nzira kirimwo
Iryo ryari jambo ry'intangamara ryabashikiriza imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Shuti mwese mkondi radio ijwi ya Amerika, ibigano tuwa teguriye, mwaka kanya wiga lukengaha, tuboneho kandi akanya kogoshimi na engineer, ya dufashe mungi ya bugivizuma. Hamwe na Fasil, ya dufashe kwegeranya, ibigano tuwa teguriye, kuli miko, mwana kumona Frederica Mwunikije, makuru na yu mwashikirijwa na Rosina Munezero, mwana koze kuzu tegamatukui, tulabifurije, amahoro, numusi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.